SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
Nongeye kubaha ikaze abari ko baradukurikirana nitwa Jean Paul Amede iyi ni SBS mu Kirundi ndabakengurukiye mwebwe mwese rero mwahisemo kubana natwe aho no musi tugiye kuraba ingene hariya muri South Australia bahimbaje imyaka 59 Burundi bwikukira kumwe na Elias Kaburahe uyu akaba ariwe aserukira ishyirahamwe ry'Abarundi hariya izo zose tugiye kubirabira muri iki kiganiro ingene bahimbaje uwo munsi aho mbere mu guhimbaza uwo munsi kominote y'Abarundi yatanye mu mitwe na kominote y'Abanyekongo mu rukino rw'umupira w'amaguru Kongo ni muri iki kiganiro kase
sbs.com.au
Kazi kandi ndabahaye ikaze mu kiganiro bwana Kabura Elias.
Murakoze cyane Amedi kudutumira ku radio yanyu SBS.
Murakoze namwe kwitabira akamu bwana Elias. Reka tubanze imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina aho musanzwe muserukiye Abarundi bari ngaho mu ntara ya South Australia mbega Abarundi bari ngaho bifashe gute muri ibi bihe bya coronavirus
muri rusangi Abarundi bari hano mu ntara ya South Australia bifashe neza kuko ikiza cha coronavirus hano cifashe neza nta ngorane nyinshi zihari minsi heze hariho amakeses make ariko leta yarashoboye korohereza abanyagihugu turahimbaza umunsi mukuru wo kwikukira hano mu ncamake abantu bifashe neza nta ngorane
yego abari ko baradukurikirana tubamenyeshe ko iyo ntara ya South Australia ni muri Australia turiko turavuga iri muri nkeya zitarashobora kuja mu mabwirizwa yo kuguma mu rugo sinzi ko noba nibeshe
ntiwibeshe cyane Amede kubera leta ya hano irabikazemo cyane byo gukurikirana ibijyanye n'iki kiza cha coronavirus abantu bose babonetse ko baba bafise uwo mugera baca bajyana mu mahoteli bakagumamwe bigaca bituma abanyagihugu baguma bakingiwe aca muntu n'umwe ari muri mu banyagihugu afise uwo mugera mu ncamake nta lockdown iriho hano muri South Australia.
Eko murakoze cyane bwana Elias ko ariko baradukurikirana ni SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amede murashobora kudukurikirana no kuri Facebook urondeye SBS Kirundi tugaruke rero ingene mwahimbaje imyaka 59 Burundi bwikukira aho muri South Australia imbere yuko dugera ku rukino rwabahuje naba kongomani mbega ugo rubanza rwari rwifashe gute ngaho kuko izindi ntara ntizashoboye guhimbaza uyu munsi kubera amategeko yaguma mu rugo mwebwe byari byoroheje mwebwe ngaho ubu byari bimeze gute
mu ncamake mu shinga ntaya made ntibyari byoroshye na twebwe kuko twagumanye amakenga menshi cyane ubwa mbere hataraboneka abantu batanu bafise basanganywe umugera wa coronavirus no kuvuga twa dufise ikibanza gishobora kwakira abantu 385 ariko turi ko turakorana na leta mu gisata cy'amagara y'abantu baca baravuga bati twemeye abantu 150 gusa twebwe kugira ngo twirinde mu ntumbero yo kugira ngo dukwize amateko ya leta no gufashanya na leta kuyumbye yuko twoha ikibanza abantu 120 gusa ariko turategekanya yuko bishitse bakarenga dushobora gushobora gukushika ku bantu 150 niho twaje dusaba abantu ko bo kwiyandikisha imigwi y'intambo n'abandi bose bashobora kwiyandikisha ariko uraze ko abarundi bararyoherwa cyane ntibyakunze yuko biyandikisha biyandikije n'abatiyandikishije bose baraje kuri urwo rukino mu nshamuko niko twaruteguye hanyuma ikindi nacyo ni uko twakoranye n'inzego z'igihugu dukorana n'abanyagihugu abarundi bari hano muri South Australia by'ukuri turabitegura neza biragenda neza
ego mu nyuma y'ibyo birori hariho urukino mbere mwateguye rwahuje abarundi baba mu ntara ya South Australia ni muri Australia cyo kimwe n'abakongomani bava muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo basanzwe baba ngaho urukino rwo rwagenze gute mwatsindanye gute
turiho turategura ivyo birori narahaye umwanya ugwaruka kugira ngo nago rutegure ikintu go shikiriza kuri uwo munsi mukuru ujanye n'imyaka 59 yo kwikugira ku Burundi ugwaruka rwatunganije urukino rwari rubereye igisho cyane aho ndariko ndaraba abantu baje kwica bacikangira nk'amajana 4 bitavye ubwo rukino ubwo rukino rero bamaze kurutegura bo abarundi bahura n'abanyekongo b'impunzi abarundi kweri barerekanye yuko bazi umupira kandi bariko barigina insinzi ikomeye y'u Burundi kuko barashoboye gutsinda ibitsindo bitanu abakongomani abakongo nabo batsinda igitsindo kimwe urumva rwarukino kweri rubere ijisho ku Barundi no gutereteka Burundi no gutereteka Barundi bari hano
yamo abanyekongo bobo bari baramutse bahimbaza imyaka 60 nabo bikukiye mbe nabo bawuhimbaza uwo munsi canke bobo bari bawuhimbaje imbere yaho gatoya
abakongomani bawuhimbaje ku munsi wa 6 kunaje bari bantumiye nashobora kwitaba ibirori byabo bya birori bibere ijisho mu nshamuko bawuhimbaje ku munsi wa 5 tuwimbaza ku munsi w'Imana kubera twagomba yuko abantu bose bashobora kwitaba uwo munsi mukuru kuko hariho nk'abantu basanga ku munsi wa 6 bayabita abadivantist kenshi ntibari bakunze kwitaba ibirori nabo twabonye yuko byo babyiza baronse umwanya wo kwitaba ibirori abarundi babatunganije
kabura tugiye kurangiza kino kiganiro ariko ku bandi bantu kumbure boba bari kubaribaza none ni ibiki biri imbere ni ibiki mugiye gutegura boba bari kuratumviriza hari ibindi bikorwa muba muri ko muriyumvira gushira mu ngiro gutegura ubw'abarundi basanzwe baraho mu ntara ya South Australia
Muncamake nkuko mubivuze tumaze gutunganya uno munsi mukuru jewe ubwanjye nize ibintu byinshi nasanze dufise ubutunzi budasanzwe mu Barundi bari hano mu ntara ya South Australia twasanze hariho imigwi y'intambo myinshi abakora utugenegene batwinshi imigwi y'abavuza ingoma batamba indirimbo z'ikirundi abaririmbyi baririmba mu buryo butandukanye none twaje twimvira yuko twotegura isabukuru izoba mu kwezi kw'12 aha ngomba mbere cyo muneho nakayo gutumira abantu bo ma state yose ko nimba ikiza cha coronavirus kizoba cyatanze gahengwe ko bo kwita byo sabukuru yacu ubutwe turatunganya amanama turabe yuko imigwitwe yose yoje hamwe kugira ngo dutegure yo sabukuru izomara nk'umunsi wose abantu bari kubarigi na berekana karanga ku Burundi hanyuma kandi tuteye nakama abantu bose bodufasha muri yo sabukuru kuboza bakadufasha muri yo sabukuru turizera ko bizogenda neza kuko nasanze dufise ubutunzi bwinshi budasanzwe hano muri South Australia kandi ndizera ko no muzindi ntara za Australia aho abarundi batuye nabo bafise ubwo buhinga nifuza yuko mu ruko kwezi kw'12 twoshyira ingufu hamwe kugira ngo twerekane imico y'akaranga ku Burundi
Bwana Elias Kabura ndagushimiye
murakoze cyane Amede hanyuma turashimye no kukanya muduhaye kugira ngo dushobore gushikiriza ibyumviro byacu kuri radio yanyu twizere kuri marutera kamo kandi tuzobitaba murakoze cyane bye
murakoze namwe yari SBS mu Kirundi naha turangirije rero icyo kiyago twari kumwe na Elias akaba ariwe aserukira ishyirahamwe ry'abarundi ngaho mu ntara ya South Australia tukaba tumushimiye cyane kukamo yaduteye murakoze cyane namwe muri ko muradukurikirana naho ubutaha mu kindi kiganiro nitwa Jean Paul Amede Bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelecharge application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya rigo sbs.com/au/radio app.